Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane itariki 4 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Ishaka PS imbira kuri yamagana yivuye inyuma umugambi wa FPL Inkotanyi wo guhindura itegeko nshinga biciye ruhinga nyuma maze igakurisha yamashaka ayigaramiye muri forum.
Uyo ni Maître Bernard Ntaganda mu itangazo ryo guhakana umugambi w'ikiringo cya gatatu mu Rwanda. Inkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Sentare yo mu gihugu cya Misiri yungurizwamo imanza yashikirije ingingo ivuga ko urubanza rwa Perezida Hosni Mubarak yahoze atwara icyo gihugu rutegerezwa gusubira kwihwezwa, cyane cyane ku birego bijanye n'igandagurwa ry'abantu bariko bagira imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwiwe mu mwaka wa 2011. Iyo sentare uyu munsi kwa kane yemeye urubanza rwungurujwe n'abashikiriza manza bahakanye urubanza yari yaraciriwe rwamukura ko izo zaha. Umucamanza wo muri iyo sentare yatangaje ko urwo rubanza ruzoba ari rwo rubanza rwa nyuma ruzosubira kwihwezwa kw'igenekezo rya gatanu ry'ukwezi kwa 11. Umushikiranganyi Mubarak afite imyaka 87 yatwaye igihugu cya Misiri mu kiringo cy'imyaka 2009 ari mwibohero muri iki gihe kuvaho ahagarikiwe mu mwaka wa 2011. Kuva icyo gihe imanza yaciriwe zamazirimwo amahinyu. Mu mwaka wa 2012 yaraciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiye bwose kubera yagirijwe igandagurwa ry'abantu 108 bari kuragira imyerekano. Urwo rubanza mu nyuma rwaciye ruvuguruzwa kubera amakosa yarubayemo. Haciye hafatwa ingingo zo kurusubiramwo yamara ivyaha yagirijwe vyaciye bihebwa mu kwezi kwa 11. Mu ntango z'uyu mwaka Mubarak hamwe n'abahungu biwe babiri baraciriwe urubanza rwo gufungwa imyaka 3 kubera ivyaha vya ruswa hamwe n'ibiturire biharurwa mu miliyoni z'amadolari banyuruje. Ishirahamwe ry'ibihugu by'Uburaya ryatangaje ko ingwano isubiye kwaduka mu buseruko bw'intara ya Ukraine muri indwi ariyo ngwano mbi cyane rwose ishobora kubangamira agahengwe kapfunditswe mu kwezi kwa kabiri n'impande zose zegwa n'iyo ngwano. Mu kiganiro umuvugizi umutegetsi yarongoye iryo shirahamwe Maya Koji Chanchich yatangiye i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi uyu munsi kwa kane yavuze ko iyo ngwano iherutse gusubira kwaduka izobamwo ubwicanyi bukomeye cyane. Koji Chanchich yateye akamo impande zose kazisaba kubahiriza amasezerano y'agahengwe yapfundikiwe mu gisagara cya Minsk. Ayo masezerano yashyigikiwe n'igihugu cy'Ubufaransa, Ubudage, Urusiya hamwe n'abagwanyi bashaka kwiyonkora bashyigikiye igihugu cy'Urusiya hamwe n'igihugu cya Ukraine mu kwezi kwa kabiri. Avuga ko hategerezwa kuba agahengwe maze abagwanyi hamwe n'abasirikare bagakura ibigwanisho byabo bikomeye mu bibanza bahoramwo kugira ngo ikibazo cy'ingwano yo mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine kirangire ubutagisubira inyuma. Iyi ni programu yacu, radio yacu, tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri radio inshuti ya bose kuri FM 88.3 no kuri Ijwi ry'Amerika FM 104.3 i Kigali mu Burundi ni kuri FM 94.9 hamwe no kuri FM 95.2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www radio yacu voa.com. Maître Bernard Ntaganda aliyamiriza umugambi wo guhindura igirizwa shingiro mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo umukuru w'igihugu itoze mu kindi kiringo kira gatatu ni inkuru ya Eric Bagiruza.
Mbere y'ikiganiro n'abanyamakuru, Maître Bernard Ntaganda washinze ishyaka PS imbera kuri ryacitsemo ibice ritavuga rumwe na FPL Inkotanyi, ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda, yahereye ku itangazo yageneye abanyamakuru. Ni itangazo rigizwe n'ingingo esheshatu zose zibanda ku kwamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga ngo Perezida Kagame yongere kwiyamamariza gutegeka u Rwanda.
Bimaze kugaragara ko FPL Inkotanyi iri guca ruhinga nyuma mu gukora kudeta constitutionnelle ibinyujije mu mashyaka ayigaragiye, rimaze kubona kandi ko zimwe mu nzego za leta zishyigikiye muri uwo mugambi mubisha nyuma y'aho amahanga akomeje kurebera imigambi ya FPL inkotanyi yo guhindura itegeko nshinga nyamara agahindukira kamagana yivuye inyuma ibindi bihugu byo mu karere biri muri uwo mugambi. Ishyaka PS imbira kuri iramenyesha abarwana shaka baryo abanyarwanda n'amahanga ibikurikira. Ingingo ya mbere, ishyaka PS imbira kuri yamagana yivuye inyuma umugambi wa FPL inkotanyi wo guhindura itegeko nshinga riciye ruhinga nyuma maze igakoresha ya mashyaka ayigaragiye muri forum yahindutse umuzindaro wayo. Aha ishyaka PS imbera kuri iributsa ko uwo mugambi wagaragaye kuva mu mwaka w'2010 Perezida Paul Kagame akimara gutorwa bihushuwe na Bwana Musa Fazili intore ya marere yo muri PD. Ingingo ya kabiri, ishyaka PS imbera kuri iramenyesha ko amabaruwa yoherezwa mu nteko ishinga amategeko amwe yitirirwa abanyarwanda ayandi akaba yandikwa nyuma yo gutunarikwa no guterwa ubwoba. Ishyaka PS imbera kuri riributsa ko kwegeranya aya mabaruwa asaba ko manda y'umukuru w'igihugu yahinduka byabaye nk'imihigo yahawe abayobozi bo mu nzego z'ibanze.
Maître Bernard Ntaganda washoboraga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu 2010 aramaganira kuri hindurwa ry'itegeko nshinga mu gihe na ubwe amategeko y'u Rwanda muzitira kwiyamamariza umwanya uwo ari wo wose mu gihugu. Biraturuka ku myaka ine yamaze mu buroko hamejwe ibyaha byo gukora imyigaragambyo itemewe n'ibindi, akavuga ko icy'ingenzi kuri we atari imyanya ya politiki.
Nigeze kubibwira abanyamakuru bambaza nyanziya mu maza mu 2017 nibyo koko ndabitekereza ariko ntabwo ngiha umwanya munini. Bishatse kuvuga ngo rero icyishimisha cya mbere ni uko mbona u Rwanda rutekanye, ni uko mbona abanyarwanda bari hamwe, ni uko mbona u Rwanda ari igihugu cy'abanyarwanda dufite ubuyobozi bukorera abanyarwanda bose, ntihagire abigwizaho umutungo uko tubibona ubu ngubu mwinshi, ntihagire abicwa n'inzara kandi hari abandi bigwizaho umutungo.
Perezida fondateri w'igice cy'ishyaka PS mbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda yabwiye itangazamakuru cyo we nabo bumva ibintu kimwe bifuza kuri Perezida Kagame.
Ahubwo tumusaba ni ukwemera inama ahabwa n'abanyapolitiki bafite akayihayo ka politiki. Abanyapolitiki bemera kurwanira inyungu z'abanyarwanda aho kugira ngo barwanire inyungu zabo bwite. Niyumve ibyo amahanga amugira inama, harimo ibihugu by'inshuti Leta Zunze z'Amerika zabimubwiye, Ubwongereza bwabivuze, Abafaransa bayivuze n'indi miryango mpuzamahanga ifite ahuriye n'u Rwanda.
Ishyaka PS mbera kuri igice kiyobowe na Maître Bernard Ntaganda mu buryo bweruye riba irya kabiri nyuma ya Democratic Green Party yamagana ihindurwa ry'itegeko nshinga. Nta gihe cya nyacyo Maître Bernard Ntaganda yatangaje cyo kuzifatanya n'andi mashyaka atemera ku itegeko nshinga ryahinduka ngo Perezida Kagame asubire kwitoreza gutegeka u Rwanda, ariko yemeza ko biri mu nzira za vuba ngo bazabiharanira n'ibintu abangombwa mu mvugo zimije yakoresheje bazakama imbogo. Yasobanuye ko bazishora mu mihanda biteguye kuraswa. Kuri ubu mu nteko ishinga amategeko umubare w'abasaba guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame agakomeza kubateza imbere ubuziraherezo uragera muri miliyoni enye, barimo n'abemeza ko Perezida Kagame ari impanga ya Yezu ingabire Imana yahaye u Rwanda. Nyirubwite Perezida Kagame wakunze kubazwa byinshi ku kuva cyangwa kuguma ku butegetsi, amagambo ye ya nyuma aherutse n'uko nta kibazo afitanye no kuva ku butegetsi, asaba bifuza ko yabukomeza kubimwumvisha biciye mu biganiro mpaka. Ni nabyo bikorwa mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bya Leta n'ibyigenga. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576, na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,780 na kilo elsi bihumbi chumi na bitatu amajana tandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mu dukurikirana kuri kilo elsi bihumbi chumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elsi bihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Burundi abantu babiri barimo umukozi wo mu nzu baraye barasibiye muri quartier ya Ngagara n'abantu bataramenyekana igihe bari ku irondo. Bamwe mu basanzwe bararira amarondo bavuga ko naho bigoye batari ko bararota baheba kwirarira. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Diane Ninahazwe ari i Bujumbura.
Ndakomye induru ni mu byumve neza gende ni mundekera abana banje abana b'igihugu abana
turi muri katindwi mu Ngagara ku ibarabara rya Busoro haraye harasiwe abantu babiri harimo umukozi wo mu nzu n'umwe mu misore yari irariri irondo umwe mu bari kumwe nabo barashwe aratwiganira ingene vyagenze
twari twicaye ngahe turi ku rundo nkuko bisanzwe hari igihe cy'isaha indwi n'iminota irenga nka cumi n'itanu niho haduha umuduga Hilux yera double cabine iraduga ishize imbere yacu gucya acarasura inkoca atanga kurasa bamwe turashobora kwiruka duca muri portail hari hayi ariko babiri basigaye ngana ubumuntu barasinkana n'amaraso naho niho isoro zatoboye hajya hose kuri portail uwaturashe yavuye hejuru yari yambaye civil bashitse baravuga art guma mwe tuca turiruka mu gakora twabona ko guma turasa acatangura arasa umwe baramurashe ama sasa zitatu bamashe mu kuboko no mu maguru ubundi bamashe mu nda
abararira amarondo mu Ngagara bemeza yuko atari ubwa mbere baturatuzwa n'abantu baba bari mu miduga kenshi usanga ibiyo vyirabura ariko naho biruko ngo ntibarota bahesha kwirarira
tugiye no kugara ku buryo atanu umuntu n'umwe azosura kwinjira muri quartier guhera isaha 12
irondo ahubwo tugiye kurikanura na manifestation tuzoheka ahubwo tugiye kongereza ingufu abajene bose aba bose bari ngahazoze baritaba kama
tuzatangira kugira irondo hakirika kubera hari imiduga minsi yose ya micanga irikirara abapolisi nabo bagumashaka kuturasa ntituzocika ingufu tuzobana turwana urugamba rwacu
irondo dutegerezwa kuriribandanya tukagana ingufu
dutegerezwa kubandaye vy'amarondo kuba tutayibandanije ubu tumara kuri umugambi bafise si mwiza
umwe mu bavyeyi twasanze muri quartier y'indwi ati na kamara maza aho umuntu asigaye arasigwa ku muhaniwe ataca ahogwa
abana nta na kimwe bazi muri ko mwitwaze ngo sosanduze ngo amacakubiri ngo abahutu n'abatutsi ndabinginze nimundekera abana banje babeho imana izobashimire nimutwara abasaza iki gihugu tukiraze bande Jesus
igihe twashika haraye harasiwe abo bantu babiri aba muri iyo quartier y'indwi ntawo bareka ngo arengane batamuzi uretse abasirikare n'abapolisi batari bake barara muri iyo quartier ya Ngagara ku murango haguma hari uruja n'uruza rw'abo bacungera umutekano bamwe mu bahadusanze bakaba basavye abo bahaba ko bokura mu nzira ibiti n'amabuye vyari bizibiye utubarabara turi hagati ya Ngagara ariko abari ngaho banatumenyesheje ko bari barindiriye ko abo bapolisi bakinjura ngo mirizi kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu batumenyesheje ko badashobora kugurura utwo tubarabara kuko ngo ari natwo abo babaturatuza mu ijoro bacamwo i Bujumbura Diane Ninahazwe ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane. Mu gihe ibibazo vya politike biri mu Burundi bibandanya kugira ingaruka mbi zitari nke ku buzima bw'igihugu abacuruza bo mu makaritie arimwo imyerekano bari mu kababaro gakomeye cyane gose kuko umurimo wabo wo gucuruza utakibaho. Umunyamakuru wacu Edi Rwema yagendeye komine Nyakabiga imwe mu makomine aberamwo imyerekano myinshi tumutega amatwi.
Ingaruka ya mbere yigaragaza cyane hano mu Burundi nyuma y'ibibazo bya politike iki gihugu kimaze iminsi kirimo nijyanye n'ubukungu iyo bigeze ku bacuruzi bato batoho birakomera byagera mu duce twibasiwe n'imyigaragambyoho bikarushaho kuba bibi. Muri iyi minsi abacururiza muri utwo duce turimo komine Nyakabiga bagerageza kuzinduka kare bakagurisha utwo bagurishije mbere y'uko imyigaragambyo itangira. Ubwo nasuraga iyi komine masaa moya za mu gitondo bamwe mu bacuruzi bari bafunguye imiryango yabo ariko bakavuga ko bahita bafunga imyigaragambyo itangiye. Uyu ufite restora akanagurisha amata avuga ko ubucuruzi bwe bwasubiye inyuma cyane.
Umuntu agerageje kubereza ama pourcentage je navuga neza ko maze gukorokerwa plus de 98%.
Dusanze muri hano murategura capati mutetse icyayi ariko isaha iyo ari yo yose biyerekana bashobora kuza ese iyo baje mukomeza mufunguwe cyangwa se muhita mufunga bigenda gute?
duhita dufunga kuko ntako twaguma tubandanye hariko hategwa makimogene hariko hategwa n'amasasi yica tukabona yarabisha ku bantu kizaho cha twugara amashuri turakumwe ne tunyegeza kandi bahave baturasa.
Umaze igihe kingana iki ukora business hano mu Nyakabiga?
Maze imyaka ine.
Tugeze hano petit déjeuner usa nkaho ari we wenyine urimo kuyifatira, ni ukuvuga ko nta bakiri ufite?
Mbo hinjiye bakenya cyane, bakenya umva nk'aya masaha ubuzuye abantu ugahugaze ubu ntaba hari umuntu aguma yiteze ko hari uwinjira kubera umuntu abe bya utuntu yoba yateguye ko dushobora gusohoka.
Duhuriye hano mu Nyakabiga aho kugeza amasaha abigaragambye bataratangira ariko mu kanya kariko kose barabatangiye, urimo urategura izi mboka ugiye kudandaza, ese nkawe ibi bintu birimo kuba muri iyi minsi ni gute bishobora kuba byarabangamiye imibereho yawe?
Je nkajewe icyo novuga kuva ibi bitangura, twari dufite ahantu tutandariza amata n'aho tutandariza ibi, ariko kuva bitangura ntibikunda ko nugurura. N'ubu nguma nugaye kubera umwanya wose bishobora gutangura bikangora. Nk'iyo abapolisi baje cyane cyane bagatangura kurasa uguriye cyane birakugora, ingene usubira kugara neza ukava aho hantu. Nguma nicara aha hakaguma hugaye kugira ngo bitanguye nce ndahava hakiri kare.
Hanyuma mu buzima busanzwe ni gute bimaze kukubangamira, haba ibyo byose ari ibintu ugomba kuriha amazubamo imibereho yawe, ngira uburyo bimaze guhindura ubuzima bwawe?
Ndabye nk'ikintu kimaze guhindura ubuzima bwanje, ubu ntidukora nk'uko twahora dukora. Kuva mu gatondo umuntu arugara akaza kugurura ku mugoroba, abantu barahunze nta bakirya turonka, ntidushobora kuronka amahera turi hinzo, nayo umuntu ajya usanga agoye kuronka kubera umuntu ashobora kudandaza nk'uko yahora.
Usibye abatuye Nyakabiga, hari n'abandi bakora ingendo baturutse mu makomine atandukanye baje gucuruza utwabo. Uyu mugore wari wikoreye agatebo karimo za avoka twahuye avuye muri komine ya Kanyoshya yambwiye ko bimusaba kuzinduka cyane kugira ngo ashobore kugira utwo acuruza abigaragambya bataratangira.
Ubwo tubayeho nabi kubera batubuza amahoro n'utuntu turiko turihangayikira tukabura naho tudukisha. Tubayeho nabi kubera n'inzara iri mu kutwica kubera taho tukiza. Aha tugenda dusha muntu uze mu isamba kugira ngo dusike ngaha ino Bujumbu.
Ubundi uva he wowe?
Je mva isororetse.
Aho ni muye ntara?
Kanyosha.
Biba byagutwaye umwanya ungana ute kugera hano?
Emwe biba byantwaye umwanya munini cyane.
Uri hano mu Nyakabiga ufite avuka urimo kudandaza, ese ubona bakiriya bazigura?
Yego baragura, mbwa bagura nabi kubera cyane abantu bahari. Abantu bamwe bahunza tabo.
Ku munsi ukora nk'amahera ngara?
Ku munsi hari gihe ndonka nka igihumbi cyangwa 1500. Aho nkasha nankatsa kugira ndonkirasiyo y'abana.
Twabibutsa ko kuri uyu wa kane imyigaragambyo mu mujyi wa Bujumbura imaze kugera ku munsi wa 40. Edi Rwema, Ijwi rya Amerika i Bujumbura.
Urakoze Edi. Ubu naho dutega amatwi abanyagihugu mu ntara ya Ngozi bashikirije mugenzi wacu Desire Hatuyimana aho bahagaze ku vyerekeye cyane cyane ibyifuzo byashikirijwe n'abategetsi bo mu ntara ya Afurika y'umuseruko kubijanye n'umugambi wo kugarukana amahoro mu Burundi. Reka tubatega amatwi.
Twayakiriye neza, twegera tukavuga tuti leta y'u Burundi nayo n'abajejwe umuguje w'igihugu jejwe amatora nibarabe ko ivyo abakuru b'igihugu bavuze ko byoba ataco vyonona, baje hamwe n'abandi banyepolitike barabe yuko ico kiringo kugira amatora ntazave mu imyidogo n'umwikomo, ico kiringo barabe ukuntu bakivuga nako hamwe bosanga amategeko y'ikino gihugu atacho byonona.
Jeze mujya rero twaravyakiriye neza kubera amatora yigijwe nyuma. Kugira ngo abaprezida bose baje hamwe biyumvire baje inama ikiringo cya Petero Nkurunziza agomba kwitoza ubugira gatatu. Burya nka twebwe ngaha ikiringo cyo twenda tucemera cy'ubugira gatatu yitoza. Kurabona ntako yo kwitoza ubwira gatatu inganda zirimo ziraganda ngo twe turi ngaha twumva kuri Bujumbura bari mu ibarabara inganda zikaganda gukwa, hanyuma ukumva hajya ngo bapfuye kandi atacu bazira kubera icyo kiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Nigira inyuma hanyuma abisa abandi batware twebwe n'ukuri ikintu cyo nacyo tweme nabisabandi batware amahoro acaboneka mu gihugu
kwigiza inyuma irya minsi sugutora inyishu ku bibazo bihari kuko abarundi byari ngombwa ahubwo ko iryo minsi yari guhera abatayizabo barasubiye mu zabo igihugu cyabo bariko baragiteza imbere n'imirimo y'igihugu irikira irakogwa abantu bafunzwe kubera ibyumviro byabo bigaragaza barekuwe bidegembye abanya abarundi bafise ico bovuga ku buzima bw'igihugu nk'abanyapolitike bashwiragiriye hanze n'abaziri imyuga yabo nk'amenyesha makuru basubire ku mirimo abo bakuru b'igihugu baka karere je no vuga yuko banse komene umukenge
cyo kwigiza inyuma amatora ukwezi n'igice no vuga yuko yabaye inyishimwe muzategerezwa gufatwa na cyane cyane yuko ikibazo cyari gisanzwe gitumye umutekano utagenda neza kuri bamwe cyanke abandi gituma imyerekano ibandanya nticizwe tukavuga ko ikibazo nyamukuru cyari kijanye n'ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu icyo nicyo bari kuyihutira imbere ya byose umuti ukabonetse urama abari mu barabara bakavayo
cyane n'abyakiriye neza kubera twiyumvira yuko bacigije nyuma kugira baje mu manama y'abakuru b'ibihugu nawe aze afise icyo yihanuye hama asubize abandi nabo batware kugira turonke amahoro nahagarike hama abandi nabo batware kubona ibintu biko birayangara byangara kubera we yiyemeje gusaba gutwara ikingo cya gatatu kandi baguma bamubwira ati nuhagarike nureke mugakaguma nane
twivyo twavyakireye neza cyane gose ariko twico tugwanye n'ubu tugihagurukiye n'ubu gatoya gusa minsi mikazi batugiye mu barabara twazeye bimanda nawe dushaka ikiringo cyo cyararenganye nabisabandi batware twiyongwe niyo ngora n'abarundi dufise nta kindi naye amatora yoyo amahari umutekano amatara yazobara mugabo nta mutekano uturaronka n'igihe nuko kwezi naho kuzohera umutekano utaraboneka naho amatara ntazoba kibaye
je nibaza yuko kuba baracyongereje ari ukugira perezida wenyine ashobore kwikubita gashya bashobore kuganira batorere umuti wa kijya kibazo cyatumye abantu bajya mu ibarabara nacyo ni manda ya gatatu amatora rero kubwanje nibaza yuko naho boyongereza ikiringo cy'imyaka itanu adashoboka mu gihe Peter Dasokoro
abashinga amateka wo mushyiramwe ryo mu ntara ya Afrika yo mu Seruko biyemeje kuvugira impunzi z'abarundi ziri mu ikampi ya Mahama nk'uko mugenzi wacu Asumutakaboyi abitubwira
nyuma yo kubona ibibazo binyuranye ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda intumwa z'abadepite baturutse mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba baravuga ko bagiye gushyikiriza inteko rusange y'uyu muryango bimwe mu bibazo basanze izi mpunzi zifite birimo ibyo kwifuza gusubira iwabo ibibazo by'abana batiga ndetse n'ibibazo by'uburwayi bimwe mu bisubiza abadepite babwitangazamakuru bishobora gufasha kugarura umutekano mu gihugu cy'u Burundi ni ingabo zashyizweho n'ibihugu bihuriye ku muryango w'Afurika y'Iburasirazuba zishinzwe gutabara aho rukomeye ngo nazo zishobora kuzana ibisubizo ku mutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi mu gihe izo ngabo zakoherezwa mu Burundi uyu ni depite Kabayizi Celeste
n'uwo mutwe w'ingabo wavuze mu mategeko uriho kandi ushobora gushyirwa mu bikorwa ariko byose binyura mu mategeko abantu bamaze kureba uburyo ibintu bikorwa ntabwo rero twavuga ngo biri kugenda biruguru intege yuko uwo mutwe urateganywa hari n'ibindi bikorwa biteganywa byo kuba byajyaho kugira ngo bizitire ibyo rero nk'inteko dushaka ko ibyo byemezo cyangwa amasezerano yose koko nk'uko yasinyweho umukono n'ibihugu akurikizwa
abadepite bo mu muryango w'Afurika y'Iburasirazuba babajijwe impamvu amategeko atanozwa vuba ngo izo ngabo zigamije gutabara zashyizweho n'ibi bihugu ziba zakoherezwa mu gihugu cy'u Burundi maze uwari uhagarariye iryo tsinda ry'abadepite baje mu Rwanda umunyarwanda Kabayizi Celeste avuga ko yari umwe mu bisubizo byafasha abarundi ariko ko bo nk'itsinda ryaje mu Rwanda batamenye umunsi uwo mutwe w'ingabo wazaba wagiye mu gihugu cy'u Burundi
ntitwavuga ngo ni igihe cy'igihe ariko reka duhe igihe kugira ngo ibyo bibazo tube twabibonera
kubonera umuti kandi ntabwo twifuza ko riya ni somo twabonye haba mu Rwanda iri ni somo tumaze kubona mu gihugu cy'abaturanyi cy'abarundi turifuza rero ko byarangira
abakuru b'ihugu batanze ukwezi n'igice kugira ngo ibintu bye byakemutse bujumbura murabona ko izo nteko zishobora kuba zagiye yo imbere y'ico gihe
igihe batanze bagitanze nk'abakuru b'igihugu kandi tubafitiye ikizere hari impamvu zatumye batanga kiriya gihe kandi hari n'ibiteganyijwe kuba byakorwa muri icyo gihe kugira ngo amahoro abe yagaruka mu Burundi
izo nteko zirimo
nababwiye ko iyo nteko ari kimwe mu bisubizo bishobora kuba byabonera umuti i Burundi
izo ntumwa z'abadepite bo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba zigizwe n'abadepite baturutse mu gihugu cya Uganda Kenya Tanzania u Rwanda n'u Burundi zivuga ko ibibazo bagiye gukorera ubuvugizi bishingiye hanini ku kibazo cyateye ubuhunzi umutekano mukiri mu gihugu cy'u Burundi izo ntumwa zikanavuga ko boneye ubwazo uburyo hari abana bamwe bafite imirire mibi ibibazo by'abana batiga ndetse n'abana batandukanye n'imiryango yabo iri tsinda ryaje mu Rwanda ngo rizajyana ibyo zabwiwe n'impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda bihuzwe n'ibizazanwa n'itsinda ryagiye muri Tanzania ngo inteko rusange nizafata umwanzuro w'ibizakorwa Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iryo rubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Muri kumara bandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika. Kanya turasozera ibiganiro byacu vya kuri umugoro bariko imbere ya Horeka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije twabwiye ko sentare yo mu gihugu ca Misiri yungurizwamwo imanza yashikirije ingingo ivuga ku rubanza rwa president Hosni Mubarak yahoze atwara icyo gihugu rutegerezwa gusubira kwihwezwa cane cane ku birego bijanye n'igandagurwa ry'abantu bariko ragira imyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bwiwe mu mwaka wa 2011 iyo sentare uyu munsi kwa kane yemeye urubanza rwungurujwe n'abashikiriza manza bahakanye urubanza yari yaciriwe rwamukura ko ivyaha umucamanza wo muri yo sentare yatangaje ko urwo rubanza ruzoba ari rwo rwanyuma ruzosubira kwihwezwa kwigenekezo rya gatanu y'ukwezi kwa 11 umushyantahe Mubarak afite imyaka 87 yatwagiye ku ca Misiri mu kiringo cy'imyaka 49 ari mwibohero kuva aho ahagarikiwe mu mwaka w'2011 twabwiye kandi kwishira mu igihugu by'Uburaya yatangaje ku ingwano isubiye kwaduka mu buseruko bw'intara ya Ukraine muri indwi ariyo ngwano mbi cyane ishobora kubangamira gahengwe kapfunditswe mu kwezi kwa kabiri n'impande zose zegwa n'iyo ngwano mu kiganiro umuvugizi umutegetsi arongoye iryo shyirahamwe Maya Kojijanchika yatangaje ari Buruseli mu gihe cy'ububirigi uyu munsi kwa kane yavuze ko iyo ngwano iherutse gusubira kwaduka izo bamwe ubwicanyi ukomeye cyane Coaching Chantik yatekamo impande zose kazisaba kubahiriza amasezerano y'agahengwe yapfundikiwe mu gisara cha Minsk Nchuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye uyu munsi bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kubona Frederic Nkunikije mugire amahoro n'ijoro ryiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.